Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Ndasigara.
Ndabara mukije mwewe mwese muriko murakurikira Radio Inzamba gateka kawe na cyane cyane abemera muriko murahimbaza ivuka ry'umwami Yesu Kristo ndabaha nikaze muri aya makuru yo kuri wa 2025 kigara mu mwaka w'2021 anaye tuhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira kuri igenekezo rya 2025 kigarama abemera bose bo ku isi bahimbaje Noheli ivuka rya Yesu Kristo mu Burundi niko kuko nyene umunsi mukuru wahimbajwe mu nkuka y'imisa yashikirijwe na Musenyeri mukuru wa diyoseze ya Bujumbura yasavye abategetsi b'u Burundi gutunganiza abarundi bose mu kubahiriza agateka kazi na muntu hari ukunyinyurana nako kuri hagati y'iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'iperereza risanzwe muri aya makuru muraza kumva amatohoza yakozwe n'ishyirahamwe FOCODEF aho bavuga ko intandaro y'iryo bombora ari uko iperereza risanzwe ryoba rifata ko iperereza rya gisirikare ryabatwaye akazi hamwe n'abakozi nayo mu kiganiro ku isoko cy'urunanirwa amaradiyo cyo kuri uyu munsi wa gatandatu muza kumva abagiye mu biganiro by'amahoro by'Arusha aho berekana neza ko umugwi severe atabubasha ufise na gato bwo kwemeza ubwicanyi bwabaye mu 1922 ko ariho nyabwoko ryabaye kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera kubifuriza ikaze, duhere aya makuru kuri uyu munsi mukuru wa Noheli. Kwitwararika abagowe, urukundo mu miryango nivyo umukiza wacu Yesu Kristo adutegeka muri kino gihe duhimbaza umunsi mukuru wa Noheli. Musenyeri mukuru wa diyoseze ya Bujumbura Gervasi Ibanshimiye Busa asaba abategetsi gutunganiza bose agateka kazi na muntu kakubahirizwa kugira abana b'u Burundi biyumvemo igihugu cyabo. Kurikira Musenyeri Gervasi Ibanshimiye Busa.
Mukwerekana ko twemera Noheli kandi twakiriye watuvukiye, twitwararike cyane kuza turumviriza amaborogo y'abatitaweho n'abarenganywa bose, maze mu byo dushobora no mu byo dushinzwe tubanguke kuza turabatunganiriza. Gutyo mbere niho tuzoba turiko turasasira indava mahora rama akomoka kuri jambo yigize umuntu akaza kubana natwe. Ntituvyibagire kandi ko Yesu yashimye kuza nk'uko nabibabwiye, akaza mu buro, akaza mu mwana atishoboye, akaza mu mpunzi yavuze abayihindaro. Twitwararike kuza turagirira ibyiza abo nyene basa n'uwo Yesu yatuvukiye, gutyo niyo tuzoba turiko turashimagiza Noheli mu buzima bwacu bwa misi yose. Dusabe natwe uyu munsi mu Burundi kugira ngo kwakira Yesu mu mitima yacu, twebwe twemera Imana tukemera Kristu, gutume igihugu cacu cose gitera imbere mu kuva mu bibi cane cane ibisinzikaza iteka ry'umuntu no mu gutunganiriza bose, maze abana bacu n'abagituyemwo bose bashobore kurushizaho kwiyumva ko bari wabo kandi ko bose bahafise ikibanza kibakwiye.
Nayo zimwe mu ngingo zo kwikingira ikiza cha COVID-19 zirubahirizwa mu masengero amwe amwe bagenzi bacu bashoboye kwibonera kuri uno munsi wa Noheli mu gisagara cha Bujumbura, ariko hakaba n'ahandi zitubahirijwe. Bamwe mu bitavye igisabisho cy'uno munsi bavuga ko bazubahiriza kuneza y'amagara yabo narirya havugwa iyongerekana ry'uyo mugera wa COVID-19 mu gihugu cy'u Burundi. Idyo nido na Beniac Serakana.
Aho twaciye kuri uyu munsi wa Noheli, amwe mu masengero twasanze izo ngingo zubahirijwe, aha twavuga nko ku ishengero Bomberge ryo mu Ngagara, aho atamuntu yararekuriwe kwinjira atambaye agafukamunwa, adakarabye hinjiye canke asohotse. Muri iyo sengero nyene hari ukubahiriza imetero hagati y'umuntu n'uwundi. Ahandi izo ngingo zubahirijwe ni kuri Eglise Garison des Ames, aho naho nyene bubayiriza imetero hagati y'umuntu n'undi agafuka munwa no gukaraba naho biruko hariho aho usanga abakirisu basa n'abatitaye kubahiriza izo ngingo atwovuga nko kwiparuwase Saint Sauveur mu Nyakabiga aho haboneka ibidumu birimo amazi yo gukaraba n'isabuni iruhande ariko abantu bakabicira iruhande badakarabye hakaraba umuntu umwe eka no tuvuka munwa ntibatwitwararika canke imetero hagati y'umuntu n'undi ntivyubahirizwa bamwe mu baje gusenga twavuganye bavuze ko bubahiriza izo ngingo ku neza y'amagara yabo kuko batinya kwandura ico kiza narijya muri kino gihe havugwa igwirirana ry'uwo mugera mu gisagara ca Bujumbura mu itangazo ry'ubushikiranganji bw'inkoro hagati mu gihugu cyo mu ndwi iheze ryavuga ko ibiteramo bihuza abantu benshi byahagaritswe kiretse ibyo gusenga ariko habanje kubahirizwa ingingo zo kwikingira ikiza ca COVID-19
arakoze Beni Akserakana muriko mukurikira amakuru kuri radio Inzamba agateka kawe mukanya turayabandanye
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvune y'amakuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke
akana kamo ka radio Inzamba agateka kawe
haravugwa ukunyinyurana hagati y'inzego z'iperereza rya gisirikare hamwe n'iperereza risanzwe mu gihugu uko kunyinyurana kwatumye hari bamwe mu basirikare bapfungwa muri abo harimo icegera cy'urongo y'iperereza rya gisirikare n'abandi bagwiriyemo bisongerezi ibyo biri mu matohoza yakozwe n'ishyirahamwe Focode mu mugambi waryo ndondeza Pacifique n'inahazwa arongoye ishyirahamwe Focode avuga ko mu byo babyarabaye imbarutso yuko gufatwa kwa basirikare ari inyuruzwa ry'abantu batanu bahitwa ku midodo umutumba muhuzu muri zone Minago muri komine n'intara ya Rumonge kurikira Pacifique n'inahazwa arongoye ishyirahamwe Focode
haraciye hafa amezi abiri hariho abasirikare bo mu iperereza rya gisirikare bita G2 bapfungiwe ku biro by'igendereza bita documentation hafi ya Cathedrale Regina Mundi abo tumaze kuronka amazina ni nka Lieutenant Colonel Liberi Niyonkuru icegera c'umukuru w'iperereza rya gisirikare harimo Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazi Labradoc hamwe na Adjudant Chef Jean Bosco Ahishakiye aba bose bakaba bari bamaze iminsi bazwi mu mabi adasanzwe ajanye n'ivyo gufata abasivile mu nyuma bakabugwa irengero rya kuva nko mu kwezi kwa gatanu gushika mu kwezi kw'icumi igihe bo barafatiwe dufise ibitigiri biteye ubwoba by'abantu bagiye barafatwa n'iryo perezida rya gisirikare bakabugwa irengero rya amakuru dufise avuga ko mu byo byaratumye bafatwa ari abantu batanu bava aho bita mu midodo ku mutumba wa muhuzu muri komine Rumonge mu ntara ya Rumonge abo bantu barimwo umutama yitwa Alexis Nimubona n'abahungu biwe babiri hamwe n'umukozi wabo hakabamo kandi n'uwundi mudandaza yafatiwe kuri uwo mutumba ariko ararengana abo bantu bakaba bafashwe mu masaha 8 y'ijoro kuva bafashwe akaba atawuzi irengero ryabo amakuru dufite avuga ko hari abo barabarondeje baritura abo mu iperereza ku iperereza bacha barafata bano bo mu igendereza rya gisirikare bidahagaze cyane kukuba biperereza rya bita documentation tari uko bo babitwahitse cyane byo kugwanya abafatwa bakabugwa irengero ahubwo ifatwa ryawo basirikare rikaba rifatiye kwinyunyurana kugusharikana kuri hagati y'izo nzego zibiri yazijejwe igendereza mu gihugu
uyarongoye umugambi ndondeza arongera akavuga ko abarongoye iperereza mu gihugu bo bafata ko iperereza rya gisirikare ryabatwaye akazi n'abakozi bita aba informateur aribo bambanga matwi n'izindi nyungu abagize izo nzego bapfa n'ubunyene Pacifique ni nazwe
uwitwa Alfred Innocent Museremu atwari perereza mu gihugu hagati yabajwe cyane n'ibyo bikogwa bya wo mwigendereza rya gisirikare abona ko bamwinjiriye mu mabanga kubera ko igisirikare kigenda gufata abantu mu ntara kiyagenda kitamenyesheje izindi nzego harimo n'izo nzego z'igendereza ziba ziserukiwe mu ntara maze abanyurujwe ugasanga bariko baritirirwa iri perereza rinde risanzwe kubera ko batabamenyeshejwe ibyo abo basirikare babagiye gukora harimo gupfa inyungu z'amafaranga kuko muri iyo perereza rya gisirikare twumva ko baba barakoranye cyane n'indi perereza ryo mu mugambwe CNDD-FDD tukumva kandi ko hari n'izindi nyungu z'ibyo banyaga n'ibindi usanga bariko barapfa nuko kandi Alfred Innocent Museremu yashavuzwe cyane nuko iperereza rya gisirikare ryamutwaye abo yarageje kumwumviririza amakuru bamwe bita aba informateur bambanga amatwi aho usanga batari bake bahora bakorera documentation baciye bahindura bajya gukorera rya perereza rya gisirikare kubera ariryo ryo bajyabaha amafaranga menshi muri abo ba informateur ari abo dufise amakuru batari bake bagiye barafatwa nabo nyene bapfunzwe harimo mbere nabo dufise ubwoba ko bashobora no kuba baragandaguwe
Pacifique nini nahazwe akaba arongo ishirahamwe Focode amajambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriza ntajana nibikogwa namajambo yo kuryosha ryosha barundi namakungu bishikirizwa n'ishirahamwe FCP rihurikiyemo barundi baharanira kugendera ubuntu ni mu gihe umukuru w'igihugu yabwiye kuri uyu wa gatanu abarongoye abandi mu nzego z'umutekano bariko baramwifuriza umwaka mwiza ko kugira umutekano utsimbatare mu gihugu inzego z'umutekano zitegerezwa kugira uruhara mu gukingira agateka kazi na muntu kubwa Gervais Nibigira icegera cy'urongoye RCP umukuru w'igihugu yategerezwa kubona ubwicanyi n'ayandi mabi bikoregwa abarundi akabitorera umuti ababikora nabo bagashengezwa ni inkuru tubaza Vanessa Muhiteka
kubwa Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu umuntu aguma ari umuntu naho yoba yakoze ikibi abajejwe umutekano bategereje kugira abagenzi abanyagihugu bagakingira gatika kabo ngo uzogahungabanya nazo mwihanganira
reka rero tugira abagenzi abanyagihugu kugira dutimbata umutekano mu gihugu ibyo nabyo bikazabonekera ko kugene dukingira gatika kabo ndetse n'ak'umuntu uwo ari we wese nico bituma ntagomba kugabisha cyane cyane rero nge mugenzi umutekano ko mutegereza kwangiza ku mutima gukingira agateka kazi na muntu mumenye ko umuntu aguma ari umuntu nawe yoba yakoze ikibi ategereza gufatwa runtu uzofatwa nawe ariko afata abantu mu nyamaswa amenye ko tutazomwihanganira nibyo twarahiriye ko tuzokingira agateka kazi na muntu wese
Ishirahamwe Raison des Citoyens Propres RCP rihurikiyemo abarundi baharanira kugendera ubuntu ribona ko amajambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriza atajana n'ibikogwa umukuru w'igihugu yategerezwa kubona ubwicanyi n'ayandi mabi bikoregwa abarundi akabitorera umuti ababikora bagashengezwa Jaravini yibigira nicegera cy'urongoye ishirahamwe RCP
ikibazo no kuri uyu munsi amajambo menshi yamekora arashikirizwa usanga atajana n'ibikogwa amajambo yire yakoreshejwe n'amajambo umuntu yokwibaza yuko umuntu atokwemeza yuko imikwibwo yobaza ikabera mu gihugu aho usanga uyu munsi hariho abandi benshi bariko baratotezwa abanyuruzwa abiyitwa ikanapfunga ubusa aho ugasanga abakoze ibintu byose ntamugize akurikirana rero ko ahamagarira ariko umutekano no kwibuna abansi yuko nibo legeza gukinyaza za muntu abagabishabwa yuko agiye kubahana rero muri yo yosaba yuko mu gihugu yova mu majambo agashya mukogwa ibyo ashikiriza
ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe abarongoye abandi mu nzego z'umutekano bari kubona mwifuriza umwaka mwiza kuri uyu wa gatanu ibijumbura
inzamba Tubananye nano makuru twabateguriye umugwi Severe uheruka kuvuga ko ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko ryakorewe abantu bo mu bwoko bw'abahutu ariko amasezerano ya Arusha ashinga ishigwaho y'uyo mugwi ntawuha ubwo bubasha mu kiganiro ku isoko cuno munsi tuvugana n'abagiye mu biganiro vya Arusha mu gishikirizwa na Emire Nibasumba
Kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Eho nyabwoko ryarakorewe abahutu mu 1972. Ivyo nivyo mugwi ujejwe kuri no kunywanisha abarundi uherutse gushikiriza. Uwo mugwi utegekanywa n'amasezerano y'Arusha yo mu 2000 uvuga kandi ko hariho n'abatutsi bakorewe ubundi bwicanyi muri ico kiringo. Amasezerano y'Arusha ariko nta bubasha uwo mugwi wo kwita amazina. Iho nyabwoko ivyaha vy'agahomerabunwa hamwe n'ivyaha vyo mu ntambara. Mu kiganiro ku isoko cuno munsi duhijambo bamwe mu bari mu biganiro vya Arusha biri mu byatumye amahoro yaramaze imyaka ahungabana agaruka mu gihugu. Muri kumwe na Emile Nibasumba mu cegeranyo umugwi CVR washikirije ku munsi wa mbere igenekerezo rya 20 Kigarama mu 2021 imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka bakoranye. Uwurongoye Pierre Claver Ndayicariye yavuze ko abahutu bakorewe iho nyabwoko mu Burundi mu myaka y'igihumbi n'amajyana 972 n'igihumbi n'amajyana 973. Uwo mugwi uvuga kandi ko hariho n'abatutsi bakorewe ubundi bwicanyi muri ico kiringo. Jaminani yari mu biganiro vya Arusha ati leta y'u Burundi yari kwiye guhamagara abahinga mpuzamakungu.
Kwese abari bahari mu bidatandukanye twagiranya ko habayeho nyabwoko kubwoko bunubu bahutu abandi bakavuga ati ni kubatutsi. Uko twabyumvikanye twaranabujije n'uwo mugwi ko ugishuvuze ko habaye iho nyabwoko cyangwa atabaye iho nyabwoko, habaye ubwicanyi bw'agahomera munwa bimwe bita crime de guerre et crime contre l'humanité. Twaravye tusanga uwo migwa ari wowe bivuze byo haba biteranye abarundi bavuga ngo nguhengamiye aha cyangwa nguhengamiye hariya kugira ngo ijoro rero ntitsobye ko imari twaranditse neza turatomora tuvuga tuti muri icyo gikorwa umugwi uzokora ntiharimwo ukwita izina ko habaye iho nyabwoko. Ubonye hariho ibintu bigaragara n'ugucoheza icyo gikorwa leta nayo igacihamagaza ishyirahamwe mpuzamakungu ni kugira ngo bashireho umugwi uzoza gutohuza kugira abone ko ibyo uwo mugwi washitse ko ari byo, ariko byo gutangaza nta ruhusha babifitiye.
Alphonse Rugambarara nawe nyene yari muri ivyo biganiro vya Arusha, wewe wabona ko atagishasha umugwi CVR uzanye ahubwo ko waje kwemeza ibyo udafitiye ububasha?
Ibi bashikirije twasa naho twari twamaze kuvyumvikana, kuko mu kigabane cya gatatu protokoli ya mbere twarabivuze neza yuko mu kurindira ibizova muri Commission Internationale na Commission Nationale Vérité et Réconciliation twebwe turemeza yuko icyaha cy'iho nyabwoko, ubwicanyi mu ngwano, ubwicanyi butosekaza agateka kazi na muntu vyarabaye mu gihugu cacu ku bahutu no ku batutsi kuva ukwikukira. Nukuvuga rero kwivyo bashize imbere jewe sindabibona kwa makosa manini, ahubwo makosa manini mbona yuko yahabaye kudakora igikorwa nkuko cari kitegekanije. Mugabo tumenye yuko mu mategeko ni ishirahamwe mpuzamakungu niyo yemeza yonyene imaze kugira amatohoza yayo, ibirego biraboneka mukabirungika, mugabo kugira ngo koko bavyemeze kategereza kuba ayandi matohoza. Ibi rero byakozwe nibaza ko hanini n'amatohoza yoza mu nyuma baramaze kuvyonona, kuko ntibakurikije ibyo novuga expertise scientifique kuko batari bayifise. Nibaza ko bahakoreye amakosa mu byerekeye kurondera ukuri kwimbitse abantu bagateba bakamenya aha babo bapfiriye n'igituma bapfuye.
Ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 25 Kigarama mu 2021 kikaba kigarukiye nga mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubuta.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Arakenuye Emile Nibasumba mu gusozera aya makuru twabateguriye. Tubabwire amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ari no munsi nayo tukayasomegwa na Georges Nimenya.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kazi n'inshuti bagenzi, muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ayo nayo Tuyatangurire ku kimenyesha makuru SOS Media cyandika ku muzi z'abarundi bahungiye muri Kenya mu ikambi ya Kakuma aho bacagugwa mu bandi bakibwa atashamira. Ibice bibamwe abarundi b'impunzi nivyo bibangamiwe n'ubwo busuma. Mu ndwi yo kugenekerezo ya 13 gushika ku 20 z'uku kwezi kwa Kigarama izo zitanu zaribwe urukomba amazi. Abantu bitwaje amahiri n'ibipanga barinjiye mu mazu atacu binona haba ku murango canke mu ijoro. Bari ibyo amafaranga, amapikipiki, amakinga, ibikoresho byo mu nzu, mu gikoni, eka mbere n'impuzu zo kwambara. Ababangamiwe gusumba nabo bose bafite icyo barengeje abandi nk'abadandaza n'abandi. Iyo hagize uwihagarara ko arakubitwa agashaya, abajeje umutekano barorera bagiye kwitwara mu gipolisi naho nta matohoza aba niyabaye nta kivamo. Abo barundi barenga ku 2022 basaba ko umutekano wabo ukubahirizwa. Ikinyamakuru Iwacu naco candika ku bijanye na politike. Umushikiranganji wa mbere Aregiyome Bujoni avuga ko leta yiwe irategereza gusigura imbere y'inama nshingamateka n'ahenguza amateka imigambi yayo kuko atategeko ribivuga. Ku igerekezo rya 17 kuno kwezi imbere y'inama nshingamateka niyo yabivuga. Baramubajije igituma agiye kubisigura atevye yishuya avuga ko atategeko rihari risaba leta gusigura imigambi yayo imbere y'inama nshingamateka. Icyo ikora isigura ingene ibikorwa byagenze. Bamubajije ko intererano y'abashingamateka izoja muri iryo tegeko kandi yabizanye atevye. Arengiyome Bunyoni yasiguye ko atanahamwe handitse ko intererano y'abashingamateka n'abakinguza amateka ija muri iryo tegeko. Ariko rero nkuko kinyemesha makuru Iwacu kibandaye kivuga, ingingo ya 26 y'ibwizwa shingiro ivuga ko inama nshingamateka n'ahenguza amateka zifise uburenganzira bwo gushikiriza uko babona imigambi ya leta na politike yayo. Nayo ingingo ya 27 y'iryo bwizwa shingiro nyene iratombora neza ko leta itegerezwa guha inama nshingamateka n'ahenguza amateka insiguro zose zijanye n'ingene imigambi yayo irangurwa. Makuru yanditswe n'imenyesha makuru tuyabandanize mu by'ubutunzi aho ikimenyesha makuru Burundi Eko cyandika kwibura gisima kikibaza ko hari kizohinduka mu mwaka buca utangura w'2022. Icyo kimenyesha makuru cari cikiye kuri uwa kabiri muri quartier asiatique hazwi cyane kuba hacururizwa ibikoresho byo kubaka. Ikibonekeje nuko isima yose ihacururizwa iva hanze y'igihugu. Niyo bita Dangote iva mu gihugu cha Zambia hamwe na Simba iva mu gihugu cha Tanzania. Amazi yose adandaza isima Buseko ihingurirwa mu Burundi nta sima yaharangwa. Ayo mazu yose yari yugaye. Abaguzi bakavuga ko niyo ibonetse iri ku giciro kinini gisumba icari kihasanzwe. Yavuye ku 24,500 ku mufuko ija hagati y'ibihumbi 31,332 mu mafaranga y'amarundi. Venange Ndabanka umuyobozi mukuru w'ubudandaji aremeza ko isima ya Buseko yabuze kubera ko amazu ya leta n'abigenga yubakwa ku bwinshi. Ariko rero arahumuriza abavuga ko mu mwaka bushu utangura iyo sima izoboneka. Amakuru yanditswe n'ibinyesha makuru tuyahereze kuri ABP Info cyandika ku ngorane amazu yakira abagendana ubumuga afise. Abarongoye ivyo bigo basaba leta guhemba abigisha abana bagendana ubumuga kuko abo bana ari abana b'igihugu nk'abandi banyeshuri biga mu mashuri ya leta. Bavuga ko ibikoresho bikoreshwa bizimbye cyane haba iby'abadashobora gutambuka, abatavuga hamwe n'abatabona. Aho niho hagarukiye amakuru yanditswe n'imenyesha makuru Jeje Nimenya na yabashikirije nkaba ndabifurije Noheli nziza kubayihimbaza naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze na George Nimenya ninonga hatuceru sozera n'amakuru twetwa bateguriye. Nkengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye, nkengurukire bagenzanje bafashije kuyegeranya. Radio Inzamba ikaba iboneho no kuyifuriza umunsi mukuru mwiza wa Noheli kuri mwebwe mwese mwemera ivuka ry'umwami Yezu Kristo. Pafunda sigana ndabifurije kugira amahoro iwanyu no mubanyu atangwa n'Uhoraho naho butaha.